nitwa Jean Dodie nkaba ndi kuri kore ku musozi mahwa hari biro de vote y'imahwa muri commune bya Nsoro mu ntara ya Gitega ikintu cyantangaje gose nuko bamaze kubona yuko bata bantu baje kwitabira amatora baciye bafata intwaro baci bafata ingingo yo gutera ubwoba abantu kugeza hamwe baza gufata abantu abasirikare hari umuntu bafashe bamwagiriza yuko yabujije abantu baza gutora hanyuma bakamutwara kuri biro de vote bamushikanyeyo baca bamutegeka gutora ku nguvu aca atora ku nguvu aca arasubira inyuma ivyo niko byagenze mu gihe cy'isaha za sita abantu bari baze gutora bo bashya nka cumi yo baci bafata ingingo yo gutera ubwoba abantu kugira baje gutora mugabo yashobotse
Jean de Dieu ibyo bintu wabyiboneye waruhariye uwo muntu bamufata
yego uwo muntu bamufuba namwiboneye ba mugabo baci bamurekura bamaze gutora
wowe se watoye
kubera jewe nsanzwe mba hafi iyo biro de vote na mpagaze ndabi biriko biraba gusa nibyo niboneye
wowe watoye
oya je sinashobora kujya gutora kuko sinashobora gushyigikira umukuru w'igihugu unyanga ibirizwa shingiro n'amasezerano ya Rusha kandi nicyo gituma n'abanyagihugu bo mu karere k'iwacu batatoye kubera badashobora kujya gushyigikira umuntu yarenze amabwirizwa y'igihugu
ariko se Jean de Dieu ko amatora y'umukuru w'igihugu yataragera ubu ngubu ari inteko ishinga amategeko n'abajyanama bakomine kuki muvuga ngo ntimwatora umukuru w'igihugu kandi igihe cye kitaragera
icyo gihe baramaze kuvyerekana kuko umugambi wamaze kumutanga yuko ari bazokwitwa imyaka ziyemerera akavuga yuko atazohemera ngo azokwemera no gupfa natwe tukavuga tuti dushobora kubandanya dushyigikira abo bantu barenga amategeko
none se abadepite mwatoraga n'abakonseye b'amakomine nabo bari mu bantu barenga amategeko
bararenze amategeko kuko batanze uwo mukandida kandi bazi yuko atemerewe gutorwa ibyo shingiro n'amasezerano y'Arusha bidashobora kumwemerera kandi tukavuga tuti bishobora kujya mu matora arimo umugambwe umwe yindi migambwe irakumiriwe batabandi kumvikana ingene amatora yogenda neza
Jean de Dieu ndagushimiye
aho namwe murakoze rwose Imana ibafashe
bo jewe nitwa Ntibatoka Giscard ni haruna ari kopa mu ntara ya Bubanza nate mu makomine yose abantu bariko batora nta ngorane nta na insida nimwe habaye abarundi bo bari bariko batora na hate n'abazazo twahuwa tugiye gutora gushika twasize kuva twizere gushika mu masaha abiri bari benshi ku mirongo mu masaha sasa munani bari basa n'abaheze hasigaye haza umuntu umwe umwe ukana ko abantu baguma bajya ku mirongo batora tangora ko bakeneye gutwara n'inzego bitoreye
nawe watoye
nje natoye
niba atari ibanga watoye uwuhe mugambwe
yewe natoye umugambwe nyine nsanze nserukira mu ntara ya kopa runa ni kopa rwose nserukira mu ntara ya Bubanza
narwo ruri mu matora
ruri mu matora umva ntangora kandi mu ntara ya Bubanza abantu bitabye amatora kwereke nko ku ngingo kirenga nzasaba santura
umutekano wari umeze gute
umutekano uratomeye ntangorane abateje umutekano bari bare abapolisi basoda n'abapolisi bari bahari ntangorane kwereke nta n'uwigeze kumisura ngo naka ngo bamukumire ko ajya gutora ngo adatora bagenda gutora atangorane
mbese wowe mu yandi magambo nawe wari indorerezi umaze gutora wagiye kuba indorerezi aho amatora aba
bo je na muri supervision ko nagumba ngenda ko mu makomine yose sinagenda nca ku mabiro ndaba ko abamandateri banje bariko ariho basise babakiriye atangorane bambwiye ko takibazo nta bintu imbere by'amantu zayinirize bigeze binaba
none se ubungubu mwatangiye kubarura amajwi ku buryo nabyo muri kubikurikirana
yego tuko tubabikurikirana ko nabagomba banterefona ko bari haruwa ntangorane nta kibazo unani ko pavuga ko turi ipanze n'ukuri ku Imana umva twegi wacu abanyarundi bacu basimye inzego nyine ko twabona inzego bitoreye
nuko ndagushimiye cyane rero
murakoze.